Ibirojejo kumanyesha makuru by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya Guinea Equatorial byanditse ko kwa 29 ukwezi guheze amatoni 25 y'umuceri yageze Malabo ku murwa mukuru w'ico gihugu avuye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Izo mfungurwa zarungitswe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye nk'uko ibiro byo kumenyesha makuru bya mugenzi we wa Guinea Equatorial bizemeza. Uwo muceri warungikiwe ikigo Constantia Mangenswe Okomo kiyobowe na Donna Constantia Mangwe Dio Bianc, umukenyezi wa perezida w'icyo gihugu gifite ibitoro byinshi cyane. Ibyo biro byanditse bivuga ko imifuka igihumbi umwe wose uri mu biro 25 ariyo yashikanywe Malabo. Byibutsa ko abo bakenyezi babiri bafitaniye ubucuti budasanzwe. Mahiru Wiza Barichako, umukuru w'umuhari n'amahoro w'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano, bavuga ko ari ibintu bitangaje kubona umutambukanyi wa perezida Ndayishimiye agiriye impuhwe abanyamahanga kandi abarundi bahanzwe na kigoyi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kubona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nk'abiwacu, akaba aribo agirira impuhwe gusumba biwe, nta n'umwe bitotangaza. Umuntu wese yo kwibaza ingene umuntu nk'uwo wo mu rwego rw'abategetsi yovuga ngo arakunda igihugu, arakunda abanyagihugu, mu gihe barira ntiyumve, bagatabaza akica amatwi, akihutira gutabara abatabikeneye.
Ijwi rya Amerika ryandikiye abajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umufasoni Angeline Ndayishimiye, ariko hageze igihe cyo kwishyura ku kibazo twabajije kuri iyo mfashanyo yahawe igihugu cya Guinea Equatorial. Baciye baceceka, nyamara amakuru y'ijwi rya Amerika ritarabasha gutohoza neza yo ku mbuga nkoranyambaga zizewe, kandi ibiro by'umukenyezi wa perezida Ndayishimiye bitaranyomoza. Avuga ko umuceri watanzwe atari uwavuye mu mwimbu wa madame Ndayishimiye, ahubwo wa watanzwe nk'imfashanyo n'igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gicuditse n'u Burundi, kandi cyama cyahaye leta y'u Burundi imfashanyo y'umuceri. Umenyesha makuru Bonfils Niyongere yari ku mugabane wa Buraya, akaba akorera ku bibazo by'u Burundi mu myaka 15 iheze, yarakurikiranye ikibazo. Ubu niwo mwihwezo wiwe.
Bofata ahantu kuziza bariko barakoma induru mu rugo, atacu bashira kitse bashira kuziko mbaburi taka ngo tuvuga ngo uragiye kugimura bike waruronze utanaronze wimbuye, ahubwo utabazwe n'umuhinzi yumbire nawe urugo rwa kanaka. Abantu barashobora gushika bagasonda, hakaza umuntu akavuga ati ndaje kubafasha. Abazaniye umuntu ko dufate umuceri mu muryango w'ibiro 25 ati muraraba mutonge nyine urugo canke inarugo, agaca aterura ibyo biro byose akavuga ati
ibyo yakiye umwimbo muke n'inzara. Na perezida Evariste Ndayishimiye arabizi. Umuntu wese yabigarutse ko mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu biro byiwe na RTNB radio na televiziyo by'igihugu, aha yariko yishyura ku kibazo cy'inararibonye mu mwuga Jerome Niyonzima.
Je nibaza yuko mu Burundi rujya ruhumye navuze turateba tukiyibagira, je ndavuga ko ari ubujuju, turiyibagira kuko ntituzi igihugu icyo ari cyo. Mu mategeko kugira ushyira ibintu hanze biba byanditswe burya mu gitabo mpanabyaha barahana abantu bonona itunga ry'igihugu, warubizi.
Ibumenyesha makuru Niyongere arabihuriza ko na perezida Ndayishimiye
kubera abanyagihugu Burundi bari mu mapfa, iyo bavuze inzara umenga n'inzara isanzwe, bari mu mapfa muri Kibonyi, bari muri Manori, bari muri Gakwerege, inyamashinga amateka bari kugira motion de defiance, ibyo twita uri mu gihugu.
Imboneza wari cyakarongo y'umuhari n'amahoro asanga harabaye kwitiranya ibintu
bisa n'ibyabaye akamenyero mu Burundi kwikoreshwa ry'iby'igihugu ridatandukanywa n'iby'urugo canke iby'umuntu ku giti ciwe. Ntibikwiye rero kw'iby'igihugu bikoreshwa nk'ibyo mu rugo.
Uwahanzwe na kigoyi harimwo uwo mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero, yabwiye ijwi ry'Amerika ko hageze aho yiyumvira ko womoka
gutunga umuryango ku vyatuyobeye. Umuntu w'umukozi kora 3,400 ugiye mu isoko ntushobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri ivyo 3,400 turarushe. Harageze aho twipfuza komoka tutagira iyo tuja, ntitugira iyo tuja, ntitugira iyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Perezida Evariste Ndayishimiye asanga abarundi bacivugisha.
Reka ndakubaza, uvuze ngo umuceri ugugwa 4,000 mu bihugu duhanure ugugwa ngaha? Je naba ndabivuga kugira umenye umusaraba wikoreye, banza umenye umusaraba abandi bikoreye. Dufate iki gihugu kibanye nico mukora utaka kakaraho giteye imbere u Rwanda, Ikiwa chumu chari chiku kwanga. Ikiwa chumu chari chiku kwanga.
Burundi na Guinea Equatoriale vitani migende ya nemniza. Mbele cho gihugu. Nicho prezanda ishimi ya koze mwa urugendo rwa kabiri kubagia kubutegetsi. Ya kigende inyuma ya Tanzania, inyuma ya mezane agia kubutegetsi. Guinea Equatoriale chigira nye kibanza kitama ho munama ya mahoro unumutekano ya onu. Nikimwe mu bihugu zandezi ya miliza. Ikabulizamo ibihano vya gomba kufati rugo Burundi mwenye akiheze. Eroja ulika aneza iluja Amerika.